Nimwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni Fidel Niyo Ngabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel, amakuru turayahera ku mugabane wa Afrika muri Burkina Faso. Abasivile bashika kuri 35 barishwe, abandi 37 barakomereka mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi wa mbere. Leta mfata kibanza muri ico gihugu yavuze ko hari igihe imodokari yari mu rukurikirane rw'izindi iturikijwe n'igisasu cya mine cyatezwe mu ibarabara. Izo modokari zariko zigenda ku mugwa mukuru wa Gadugu igihe zaturitswa n'ico gisasu hagati y'ibisagara biri mu buraruko bwa biri mu buraruko arivyo Jibo na Burzanga. Ni akarere abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamiste bamenyereye guteramwo imihana y'abanyagihugu, abapolisi hamwe n'abasirikare. Ahandi havugwa umutekano muke mu karere ka Afrika muri Guinea Conakry, harabaye imishamirano ejo kuwa mbere hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu bari mu myiyerekano. Basaba kagwi k'abasirikare gatwara igihugu kwihuta gusubiza ubutegetsi abasivile. Imyiyerekano yabereye mu micungararo y'umugwa mukuru Conakry ibaye ku munsi harangiye umwaka abasirikare bakuye ku butegetsi wahoze arongoye ico gihugu Alpha Conde. Leta igizwe ahanini n'abasirikare irongowe na Colonel Mamadi Doumbouya iri ku butegetsi muri Guinea Conakry kuva mu kwezi kw'icyenda 2021. Doumbouya yemeje kuzosubiza ubutegetsi abasivile mu matora zoba mu myaka itatu. Ariko urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Front National pour la Défense de la Démocratie FNDC rwatumye ko iyo myiyerekano rusaba ko ikiringo mfata kibanza kigabanywa. Iyo myiyerekano ikurikiye iyo urwo runani rwakuze ruri kumwe n'amasendika y'abadandaza ndetse n'amashyirahamwe ya société civile batunganije mu matariki ya 28 na 29 y'ukwezi kw'indwi kurangiye. Icyo gihe abantu 5 barahasize ubuzima.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika, inyuma y'aho Burusiya busa n'ubugiye guhagarika gaze buho Buraya, perezida wa kanama gatwara Buraya Charles Michel yavuze cyo ku munsi wa mbere ko Algeria ari igihugu mugabane wa Buraya wizeye ko gaze. Hari mu rugendo yarimwo muri ico gihugu cyo mu buraruko bwa Afrika ejo kuwa mbere inyuma y'umubonano na perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune. Uburaya buriko burarondera ico subirira gaze bukura mu Burusiya. Kuva Uburusiya butanguza intambara muri Ukraine, ibiciro vya gaze byaciye biduga ku mugabane wa Buraya. Abategetsi ba Buraya baciye batangura kwerekeza amaso kuri Algeria, igihugu ca mbere cyo muri Afrika cimbura umwuka mwinshi wa gaze. Imbere y'intambara muri Ukraine, Algeria yaha ubumwe bwa Buraya gaze ingana ibice 11% y'ivyo bukeneye. Kuri 47% bwahabwa n'Uburusiya. Mu mpera z'ukwezi kwa munani, perezida w'Uburusiya Emmanuel Macron nawe yaragendeye i Algeria arashima ko Algeria yemeye gufasha Uburaya kuronka ayandi masoko ya gaze. Andi makuru yerekeye ico kibazo c'Uburusiya n'ibihugu vya Buraya, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ejo kuwa mbere ko yizeye ko umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza mushasha Liz Truss azofasha Ukraine kugwanya Uburusiya. Truss yemejwe nk'umushikiranganji mushasha wa mbere w'Ubwongereza agendera ku vya kera ariwe bita umukonservateur mu rurimi rw'Igifaransa, asubiriye Boris Johnson umwe mu bari bashigikiye perezida Zelensky. Mu ijambo yamashikiriza igihugu buri munsi, perezida Zelensky wa Ukraine yavuze jo ko arindiranye igishika gutangura imigenderanire myiza na Truss. Yizeye ko bagiye gukorera hamwe mu gukingira abanyagihugu babo no guhagarika utwigoro tw'Uburusiya two gusambura ibindi bihugu. Ubwongereza bwabaye inshuti ya Ukraine kuva Uburusiya butanguza ibitero mu kwezi kwa kabiri itariki ya 24 buha Ukraine ibikoresho bya gisirikare amafaranga hamwe n'imyimenyerezo ya gisirikare ku nteko za Ukraine.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo muri Afghanistan muhari witerabwa wa leta ya Kiislamu wariyemereye ko ari we wakoze igitero cha bombe y'umwiyahuzi hafi ya ambasade y'Uburusiya ku mugwa mukuru Kabul ejo ku munsi wa mbere. Abakozi babiri bo muri ambasade y'Uburusiya barahasize ubuzima ndetse n'abandi bane. Kibaye igitero cha mbere gitewe kuri ambasade y'abanyamahanga muri Afghanistan kuva abatalibani bafata ubutegetsi mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Ubushikiranganji bwa Afghanistan bw'imigenderanire n'andi makungu bwaremeje urupfu rwabo bakozi babiri ba ambasade y'Uburusiya. Igipolisi c'i Kabul cyavuze ko abanyafghanistan bari barindiriye gutunganirizwa muri iyo ambasade nabo bafuye hamwe n'abandi batari bake bakomeretse. Ubwicanyi muri Afghanistan bwari bwaragabanutse cyane kuvaho abatalibani bagarukiye ku butegetsi, ariko hakunze kuba ibitero bito bito hirya nino bikogwa n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu ku moko y'inkehwa. Umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire n'ayandi makungu Sergei Lavrov yavuze ko hagiye gufatwa ingingo zikomeye zo gucungera umutekano kuri ambasade y'Uburusiya i Kabul.
Urakoze arahisi bigira imana ku makuru y'ijyano hino uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abanyagihugu mu ntara ya Cibitoke n'abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barashima kubona umupaka wa Ruhwa wasubiye kugurugwa.
Twayakire neza cyane uko ubumwe bwobandanye kumbibe hakugurugwa kugira imigenderanire hari abafise abagenzi hari abafise abagenzi no babuze ukuntu boramukanye kugira ngo bari bo bose batambuke.
Aso twayakiriye neza cyane rwose kubona ubunya igihugu kimerewe neza imodoka itahura irengano birarengana kabisa.
Abo ni bamwe mu banyagihugu baba kuri uyu mupaka. Mu Burundi umwumvikano muke hagati y'abategetsi ushobora gutuma ibibazo biraje ishinga abanyagihugu bidatore gunyishu. Muri Kenya Sendare na inyuzwa y'icyo gihugu yatangaje ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini. Ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yagabishije abavuga ko boba bafise imigambi yo kugira kudeta. Yabivugiye Gitega imbere y'abacamanza bariko bugurura umwaka w'ubucamanza. Bamwe mu bakurikirana ibibazo vya politike y'Uburundi basanga ivyatangajwe na Perezida bifise isiguro mu kutumvikana ku migambi y'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Twavuganye na Frederic Bamvuga Inyumvira yigeze kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba akurikiranira hafi politike y'Uburundi ari Brussels mu Bubiligi. Atangura avuga insiguro aha ivyatangajwe na Perezida Ndayishimiye.
Ivyatangajwe na Perezida Ndayishimiye insiguro tubiha si yindi nuko mu by'ukuri ku isonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye. Umva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere, na cyane cyane ko n'umushikiranganji we wa mbere nawe nyene yavuze avuga ati iyo umuntu ariko aragira ubusaku, iyo umuntu ariko arakuvuga nabi ati umenye ko muri icyo gihe wamaze kumusumba. Urumva bariko barishurana atanu mwavuga uwundi mwizina, bakishurana atanu mwavuga agenda imbere ya maradio ya leta ngo abivuge, bose barondera kubicisha mu mashengero. Uretse jo bundi umukuru w'igihugu yabivugiye imbere y'abacamanza bariko barugurura uyu mwaka w'ubucamanza. Rero iyo ahubwo bimeze uko no kuvuga igihugu kiba kimaze kugwa mu kaga, kuko ibyo umukuru w'igihugu azofata nk'ingingo kugira ngo ahindure icyo kibazo kiri mu gihugu atari n'ikindi kihari atari uko hari abasuma benshi batagikurikiza amategeko bacitse bantagondwa bantakorwako na bakavuga ati babwiza gukorwako kandi abona bakaba ari benshi gusumba nkumbure abari nyuma ya president ko nta ubazi kuko CNDD-FDD yaciye muri iyo nzira uburera akavuga ati babwiza kuhava bo hava gute atihaye inguvu wenyene ngo abanze ategura amayira abo bantu bose abakure abakizo nguvu bafise hanyuma aheze yubake igihugu nkuko abishaka
abimaze igihe nkuko mwako murabivuga no kumbuga ngurukana mimenye bihana hantu wako hoba hari ivyo bibazo hagati yabo bategetsi babiri nkuko mwariko muravuga ko ariko mubona ko ivyo bibazo biriko biravugwa biri hagati yabo naho hari hamaze ico gihe bivugwa niko ki ubu ariko bigiye habona mu buryo bugaragara cyane hari ico bakiri inyuma yavyo
amakuru turonka nuko ubona ko umukuru w'umugambwe umukuru n'amashinga amateka umukuru n'amanyango z'amateka boba bagira utunama biravugwa kandi kugira ngo bige ibyo bintu umukuru w'igihugu ariko aravuga kuko umukuru w'igihugu ariko aravuga ibyo biragoye kuko CNDD-FDD kuva mu 2005 barahanye bati umwe wese ahahereye agende yigaburire hanyuma ubucamanza buzoheza bubafukere icyo gituma twabonye ubwicanyi twabonye ubusuma bw'ibintu by'igihugu ibintu by'ibitoro ibintu by'isima ibintu by'isukari ibintu by'inzahabu biri mu kagwi k'abantu bake uyu munsi bageze mu by'amatongo y'abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu ejo baze bacike abaja baba barimo baragura ayo matongo yabo babanje kubakenesha urumva uyu munsi bimaze kugenda uko Evariste Perezida w'u Burundi bica bimugora ingene uwo murwi yo ukura mu nzira kugira ngo ahindure ibintu nizo ngorane zihari
muri make cyane mu kurangiza ivyatangajwe na Perezida Ndayishimiye mubona bivuze iki kuvyereka umutekano w'igihugu kubijanye n'abanyagihugu bumva ivyo bintatangaje
ingorane z'umugwi bijanye n'umutekano w'abanyagihugu bwa mbere umunyagihugu wewe yarasanzwe yitunye buratondera ibyo avuze ahubwo biza no guca n'inkokora kuko byerekana yuko ubunota bubiri ko buraja indongozi zabwo atabo ziriko zirajana igihugu kubera ko ni perezida arondera guhindura ibyo bintu umushikiranganje wa mbere ntazobishyira ku igihugu umukono kuko umushikiranganje ari uwo muri uwo murwi w'abasuma bimonogoje uyu nawe agashaka kubahindura kandi bahawe n'umugambwe CNDD-FDD kuko niwe wari akwiye kubwira ibyo kandi udashobora kubamira uwo mugambwe nawe utegeka ari kumwe na perezida urumva ko Evariste yarahakwa kw'abo bantu ahubwo bamwitanga
murakoze cyane turabashimiye
mukoregwe
muri Kenya Sentare ntayinyuzwa icyo gihugu yatangaje ejo kuwa mbere ko William Ruto yatsinze amatora ya mukuru w'igihugu aheruka kuba iyo Sentare yahebuje Raila Odinga yari yitwaye avuga ko habaye ubusuma bw'amatora yavuze ko atakintu na kimwe kigaragaza ko amatora yibwe Ruto yahora ari cyegera cha president mu myaka 10 irangiye agiye kuba umukuru w'igihugu cha Kenya agira gatanu eroje wiri kaneza niyo nkuru adufiti
IBC carried out the verification tarring and declaration of results in accordance with
Urumfaso ni Martha Karambu Kome umukuru wa Sentare ntanyuzwa ya Kenya akaba n'umukenzi wa mbere yaramukijwe mu mabanga muri ico gihugu igihe yari karasoma ingingo zafashwe n'iyo Sentare mu rubanza rujanye n'amatati y'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu kwezi kwa munani mu rwego rw'igihugu jeje gutunganya amatora bari batangaje ko William Ruto w'imyaka 55 yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka ku majwi angana n'ibice 50% n'uduce 49% mu gihe utavuga rumwe n'ubutegetsi ya zigihe yagerageza gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Raila Odinga wamenyesheje ko yaronse ibice 48 n'uduce 85% Odinga myaka 77 yaciye yitwara muri Sentare ntanyuzwa avuga ko hakoreshejwe ubuhinga bwa none abahinga b'abanyoni bamwivye amajwi maze bayongereza Ruto aho bari biyunze mu nani rumwe bise Azimio la Umoja bari bavuze ko afite ivyemezo simusiga vyerekana ko habaye ubusuma bw'amatora Mugabo kuri uyu wa mbere n'umuntu umwe y'abacamanza bagize Sentare ntanyuzwa bemeje bose ivyari vyashikirijwe no mu rwi ya IBC ujejwe gutunganya amatora Mufaso Nikome uko niko yabivuze muri make
IBC carried out the verification
IBC yakoze neza igikorwa cyo gusuzuma guhuza no gutangaza ibyavuye mu matora yisunze ibwirizwa nshingiro Raila Odinga n'umukenyezi Martha Karua yari kumubera icegera iyo bagira amahirwe yo gutorwa ntibari bahari igihe urubanza rwasomwa Mugabo ku rubuga rwe rwa Twitter Odinga yavuze ko ashize intayishize nubwo atishimiye ingingo yafashwe yagize ati twabonye ingingo ya sentare ntayinyuzwa kubijanye n'amatora yo kuwa 9 kwa 8 2022 twamye turangwa no kubahiriza amategeko n'ibwirizwa nshingiro muri intumbero turubasha icifuzo cha sentare mugabo mukabaro kenshi ntitwemeranya n'iyo ngingo Numunye politika kwa numunye matege kwa James Orengo aliku isonga jumurugu ya washingwa manza wa odinga na karuwa hejeje kumvili zingingo ya senare ya vuzebena ya majambo njene Nitukuyemiranya na gato nivyabaye bagize sentare mu gihe cyo kutwumviriza babikoze neza bitonze badutega amatwi gusa ivyavuyemo ntituvyemera na gato Niko yabwiye amenyesha makuru imbere ya sentare ntanyuzwa ya Kenya Muri make president mushasha wa Kenya yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana kuko ku Mana nta kidashoboka maze yerekana umurongo wa 2 yubivuga muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 27 Igipolisi cya Kenya cyari cyameze magabo mu turere kibaza ko bashobora kuba mu migumuko no ku murwa mukuru Nairobi yamwe mu mabarabaraje hari cyicaro cya sentare ntayinyuzwa akaba atari yemerewe gucamo amapikipiki hamwe no mu muji hagati Ambasade ya Amerika muri Kenya nayo nyene yari yagabishije ko ashobora kuba imigumuko na cyane cyane mu gisagara cya Kisumu igira gatatu mu bunini muri ico gihugu cya Afrika y'ubuseruko bamwe mu barundi bahaba bari bahunze gato batashimye kuvugira kuri mikro z'ijwi rya Amerika batubwiye ko bari bashimye gukinjura ko batazi ibyo gukurikira itangazwa ry'ingingo ya sentare ntahinyuzwa ariko nta kidasanzwe cyahavuzwe Iyiba inchuro ya gatanu Raila Odinga asindwa amatora y'umukuru w'igihugu rikabijya gatatu yituye sentare ntayinyuzwa ibyo yari amaze gukora mu 2013 n'iyo 2017 mu mwaka wa 2017 iyo sentare nkuru ya zose yafashe ingingo ikomeye mu mateka ya Kenya agategetse ko asubirwamo amatora Icyo gihe Raila Odinga yiyankiye kujamu yasubiwemo yaciye asindwa na Perezida Uhuru Kenyatta bahavuye biyunga Uragiye gusigira ubutegetsi waramubereye icegera mu myaka 10 heze akaba muri aya matora yashikiye Odinga umushingwa manza wo mu Burundi Jean Vieux Bigirimana akaba twari gisata cishira hamwe tournon la page Burundi cyo mu Burundi yasanga urugero Kenya igeze ko mu kwinda injyane n'imvururu zifatiye ku matora bikwiye kubera icigwa bihugu byinshi na cyane cyane ku mugane wa Afrika
Inyifato y'abanyepolitike bo muri Kenya inyifato ishobora gufasha abatari bake muri Afrika barigenjeje ku rugero rw'akarorero kandi ntibahiganwe bagomba guhezanyayo ninacho gituma n'impari uno munsi tubona yuko bakunda kuzitura ubutungane bigatuma abatwara n'abari muri opposition bishoboka yuko bashobora kuvugana byo rero bikatuma uno munsi tuvuga yuko abanyepolitike ba Kenya bashobora gufatwa nk'akarorero kindi tutoreka ushima ni ingene ubutungane bwo muri Kenya bugeze ku rugero rudasanzwe mu byo kwigenga ibyo byose bikerekana rero yuko Kenya igeze ku rugero rushimishije mu vya demokarasi ishobora kuba akarorero ku bindi bihugu bitari bike turabiye ko demokarasi ishobora gusimbatara mu bihugu vya Afrika
uyu mwaka abashingwa manza ba Odinga ducane ukazina ko buhize gaba bari basavye sentare kumutangaza nk'uwatsinze amatora canke naho kuyasubiza ibuti ivyo bacamanza basanze bidakwiriye Ikindi sentare ntayinyuzwa yavuze nuko kubona hari abagize umurwi w'amatora bane biyonjoroye mu gihe kwa 15 ukwezi guheze hemezwa ivyavuye mu matora atari ikintu cyo gufatira ko kugira ngo hazigurwe ku bitigiri byatangajwe biri mu tunenga n'amahinyu Eroje uri kaneza juri ya Amerika
Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke nabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barashima kubona umupaka wa Ruhwa wugurugwa inkuru twateguriwe na Desire Hatumwimana ari Kigali mu Rwanda
Uwo mupaka wa Ruhwa uri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke uhuza Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo uciye mu Rwanda watangwe gukora igenekerezo rya 30 ukwezi k'umunani ni nyuma yaho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca aha yuruhusha societe yo gutwara abantu ikoresheje imodoka amapasa wo gukoresha uwo mupaka ku bantu baje canke bava muri Kongo mwikete yandikiye umugenduzi mukuru w'igipolisi mu kwezi guheze umushikiranganje Ndirakobuca yaramumenyesheje ko societe mapasa iserukiwe na Chikulu Lusamba Damien yemerewe gukoresha umupaka nk'uko yari yabisavye mapasa niyo yonyene yemerewe gukora ako kazi inyuma y'indwi imwe umupaka wuguruwe iradijwe ijya Amerika yaraganiriye n'abanyagihugu bakoresha umupaka wa Ruhwa abakomoka muri Kongo babibona mu inyungu
Par rapport à cette situation, nous, Congolais, Congolaises, nous sommes...
Kubijanye n'uko ibintu bimeze ubu, twebwe abakongomani turahimbawe cyane n'iyugurwa ry'uyu mupaka, na cyane cyane ku ibarabara ryiza. Ingendo zirihuta, dufise umunezero ntangere.
Twebwe igihe twumva iyi ngingo ni ukuri twararyohewe cyane. Abakuru natwe baratwibutse. Turanezerwa cyane iyo twubyutse tuzi ko 12 tuba turiko turaca ku ruhande.
Eka n'abarundi bakiranya kamwemwe ntangere iyugurwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa
twayakire neza cyane kuko ubumwe bwo bandanya kumbibe hakugurugwa kugira imigenderanire hari abafise abagenzi hari abafise abagenzi no babuze ikintu boramukanye kugira ngo bari bo bose batambuke hama nimba ari imizi itaremegwa n'amategeko bakabanza bakayisaka hama yemegwa n'amategeko bakayireka na ikarengana
aso twayakiriye neza cyane rwose kubona ubunya igihugu kimerewe neza imodoka itahurirengano birarengana kabisa n'ukuri twaryohewe cyane rwose
inyuma y'indwi umupaka umaze wuguruwe abahora bahakorera akazi ko kudandaza bamenyesheje ko ubu basubiriye kubukura mu cibo baremeza ko igihe uwo mupaka wari wugaye bahagira ibibazo byinshi bijanye n'ubukene. Nishimwe Jonathan Yotsinyama numwe muri abadandaza bato bato bakoreraho ku Ruhwa.
Ni namenyeranye n'ubuzima bwo ngaha bubi hamu Imana irongera cyanye tarongiye kuronka akazi n'ibyaguma bibandanije nkuko tubibona vraiment ntangorane isabune ngiye kuzenda yeronka ntataratage ngo nje kuri ntataye ubwenge ubu abantu badushorera n'ingenzi yabava muri Kongo yaba abava ibujumbura ndetse n'uwari we wese amaze kubona afise isahani iriho n'izimboga ariko nashaka kwayonshorera nkagira akarusho mu buzima bwanjye.
Ku ruhande rw'indongozi buramatari w'intara ya Cibitoke Bizoza Karem atera intege abakorera kuri uwo mupaka
bose bamaze kumva yuko imodoka zigomba zitangura gutangura kurengana kuba ari umwanya kugira ngo bongere kandi basheho twadukiyosike bari barashize kubarabara rw'ibyamwa kugira ngo ko barabona ko ababagorera cyane bava muri Kongo za Bukavu kenshi baragurira cyane ubundi badako baca biyungunganya ubwo nshaba yabashiramo kunda gufasha abakenyezi cyane cyane abantu ko twaba bari abakenyezi cyane bari bafise ibyo byamwa ku ibarabara kubokongera kandi bakabegera bakabaha ingurane kugira ngo bongere kandi biyungunganye.
Naho abatari bake babona akarusho kajyanye n'iyugururwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa Ndikumana Josue we wabona ko hakiri agahaze kugira ngo abarundi bidegembye bikwiye.
Urabona ko duturanye n'u Rwanda bamwe twasumira hakujya mu Rwanda ndetse byanakunda rwaca mu Rwanda twinjira muri Congo kuko urabona ko hari imipaka ihanana Kamanyura n'u Rwanda nabyonye twarashika mu Kamanyura duciye mu nzira zemewe n'amategeko hamwe uno munsi leta twongera kutworohereza ikongera twebe n'igihugu batoyi nariko twongera kuza gusumira mu masoko ya Kamanyura za Bugarama gutya imiryango yacu kibaho neza catugira ubundi buzima bwiza buzira umuze.
Abasesengura politiki y'akarere babona ko ibijanye n'imipaka y'u Rwanda n'u Burundi bikigoye. Buri gihe iyo abategetsi b'u Burundi babajijwe icyo kibazo bishura ko ibiganiro bibandanya hagati y'ibyo bihugu bibiri. Abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu bamenyesha ko barindiriye ku Rwanda rubasubiza abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 kugira bashobore kuganira bashira hamwe. Ku ruhande rw'u Rwanda bamenyesha ko abo Burundi bwagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bari mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi ya CR. U Rwanda rukamenyesha ko rudashobora guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Ingabo za Uganda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihuriye mu gikorwa cyo kurwanya umugwi w'iterabwoba wa ADF mu buseruko bwa Kongo zasabye kongegwa igihe cyo kurwanya uwo mugwi. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Ignatius Bahizi akorera muri Uganda.
Umuyobozi wo kwisonga w'ibikorwa byiswe Operation Shujaa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF muri Congo, General Major Kayanja Muhanga, avuga ko mu mezi 8 bamaze barwanya umutwe kugeza ubu bamaze kuca intege binyuze mu gusenya inkambi zawo nyinshi, gusenya imiyoboro yawo itumanaho ndetse n'inzira bakoreshaga kwinjiza abantu umutwe wabo. Kandi uturere two ADF yari yarabujije amahoro imyaka myinshi abantu bakaba baryama bagasinzira.
For example, when you visit those areas where the joint forces are operating, you'll find people going back to farming.
Ati usuye duce ingabo zacu ziri mu bikorwa by'ubufatanye zikoreramo usanga abantu bashobora noneho gusubira mu buhinzi, amashuri n'amatorero birakora n'ibikorwa byinshi birimo gukorwa. Icyakora ADF iracyabangamiye akarere kandi ntushobora kurangiza iterabwoba mu mezi 8 gusa tumaze muri Congo. Muri Uganda byadutwaye imyaka 5 yose kugira ngo turandure ADF ku butaka bwacu. Abayobozi bakuru b'ibisirikare byombi baraye bahuye kugira ngo basuzume aho ibikorwa byabo bigeze kuva aho ibikorwa byongerewe amezi 2 mu kwezi kwa gatandatu. kuko umuvugizi w'urwo rugamba Kapiteni Peter Mugisha bitangarijwe rya Amerika ngo kurwanya iterabwoba ni ibintu bifata umwanya muremure.
What is now being done is to ensure that there is a plan for the final onslaught.
Icyo turimo gukora ubu ngubu ni ukureba ko hariho gahunda y'igitero cya nyuma. Kurwanya iterabwoba bifata igihe kirekire. Urugero muri Afghanistan abanyamerika bamaze imyaka myinshi barwanya iterabwoba. Kurwanya Boko Haram mu burengerazuba bwa Afurika naho bimaze imyaka itari mikeya. Kimwe no kurwanya ADF nubwo izatsindwa kandi magingwa yakaba nta ntege bagifite nticyababuza guteza umutekano muke, akaba bizafata igihe rero kugira ngo tubaneshe burundu.
And at the moment they are really at their weakest point, but it will take a long time.
General Major Bombere Kamire uyoboye itsinda ry'isirikare cya Congo FRDC muri ibyo bikorwa avuga ko biyemeje kurwanya umutwe w'iterabwoba kugeza bawutsinze burundu.
Msa
kwa hii ma responsibility ma president mbiri ya DRC.
Ati tugomba gusoza inshingano abaperezida bombi ba Congo na Uganda baduhaye kandi turimo kubikora neza cyane. Dukeneye izindi nkunga nkeya kugira ngo turangize akazi. Abo baterabwoba turimo kubiga neza kandi tuzabarwanya kugeza ku munota wa nyuma.
Na nazani tutamufikisha ku mwisho.
ADF yakomotse muri Uganda yatangiye muri za 1990 kitsinda ry'abasore b'abayisilamu baharaniraga uburenganzira bw'abayisilamu, ariko nyuma rifata intwaro zo kurwanya leta ya Uganda. Birukanywe ku butaka bwa Uganda nyuma yo gukora amarorerwa menshi aho bishe abantu babarirwa mu magana. Bamaze gutsindwa muri Uganda birukiye mu mashamba yo mu burasirazuba bwa Kongo akikije akarere ka Benin. Ingabo za Uganda zabakurikiye muri Kongo inshuro nyinshi ariko ntizabanesha. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize hatangijwe igikorwa gisha gihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi nyuma yaho umutwe w'iterabwoba washinjwe gutera ibisasu mu mugi wa Kampala byahitanye abantu. Perezida Museveni wa Uganda na Felix Tshisekedi wa Congo bombi bagaragaje ubushake bwo kurimbura burundu umutwe wa ADF no gufungura ako karere kugira ngo gacuruze na Uganda. Amareta yombi ubarimo kuba ku muhanda uhuza ibihugu byombi unyuze mu bice bizwi cyane nk'ibyahoze bigenzurwa na ADF. Kuba ku muhanda muri ako karere bisa nk'ibyerekana igabanuka rya ADF muri ako gace. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Njute muduteza matwi ahano dusoreje amakuru yacyo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemwo ugukwikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Mugira ibihe byiza aho muherereye hose.
Iwanyu mu ntara.